Inama nshingamateka igira kane y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yabwirizwa kuba iri kwirakora kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu uno mwaka, ariko siko biri kuko igihugu cya Kenya, kimwe mu bihugu bitandatu bigize uwo muryango, kitaratora abashingamateka bashasha bagiserukira. Umwe mu bahoze ari abashingamateka baserukira Burundi atashatse ko izina ryiwe rimenyekana, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ari agahombo kanini ku muryango wose wa Afrika y'ubuseruko. Avuga ko iyo nama nshingamateka ari urwego rumwe mu ikomeye muri EAC, gutyo ko hari amategeko menshi yabwirizwa kuba yaratowe ariko ataratorwa. Yongera ko muri kino gihe uwo muryango wari ukeneye ahubwo inzego zikomeye kandi zikora neza kugira ngo ziwunagure. Ingingo ya 49 y'itegeko rigenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko niyivuga neza imirimo irangurwa n'inama nshingamateka y'uwo muryango. Iyo nayo ni gutora amategeko agenga uwo muryango, gutora amafaranga uwo muryango ukoresha, gushiraho imigenderanire myiza hagati y'umuryango hamwe n'inama nshingamateka z'ibihugu biwugize. Harimo kandi guca hirya no hino ivyegeranyo vy'inzego zitandukanye z'uwo muryango, kuganira no guhanura inama nshikiranganji ku vyokorwa kugira ngo umuryango utere uja imbere, gushiraho imigwi igihuta ku bibazo biba vyihuta bibangamiye umuryango, hame rero no kumenyekanisha neza y'uwo muryango mu banyagihugu. Mu gihe ibyo bikorwa nka byose bihagaze, uwo mushingamateka abigereranya n'imodokari y'amapine ane iyo biriko iragenda idafise amapine akwiye kandi ribuze arijya imbere. Avuga ko bigoye bikiriko kuko gushika ubu amategeko agenga uwo muryango atabihano ategekanya ku gihugu kanaka gitebeje ibikorwa. Uwujejwe kumenyesha amakuru muri iyo nama nshingamateka avuga ko n'ubu biboneka ko ibikorwa bitazotangura vuba kubera amatora atarahera yose muri Kenya, naho atakiringo atanga yizeye ko amatora y'umukuru w'igihugu niyahera gusubirwamwo muri Kenya mu mpera z'uku kwezi kw'icumi, abashingamateka bo muri EAC bashobora kuzoca batorwa nk'uko n'ibindi bihugu arivyo Burundi, u Rwanda, Tanzania, Uganda na Sudani y'Epfo vyamaze kubarungika. Mu kwezi k'umunani guheze, uwutwara inama nshikiranganji y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yari yasiguye ko ibihugu byose bibwirizwa kurindirana mu gutanguza ikiringo c'inama nshingamateka. Honorable Alhaj Kirunda Kivejinja asanzwe ari cegera ca kabiri c'umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'Ubuganda.
One of the partner states, the Republic of Kenya.
Ate kimwe mu bihugu bigize uwo muryango wa yase, Kenya ntikirashobora gutora abashingamateka 9 abagiserukira. Kandi murabizi ko iyo umuryango nk'uyu ushaka gutera imbere nta numwe dusiga inyuma. Ni nk'umugani uvuga ko ushaka kwiruka neza yijana, ariko ushaka gushika kure akanatera imbere ajana n'abandi. Ikindi ni uko mwemenya ko inama nshingamateka imaze gutangura umunsi wayo wa mbere ari ugutora uyitwara. Murumva rero ko bose babwirizwa kuba bahari kugira ngo bitorere indongozi yabo y'imyaka 5. Muri iki gihe rero naho abandi bamaze gutorwa ntibikunda kw'ivyo bikorwa kuko ibihugu byose bitoba biserukiwe. Igihugu ca Sudani y'Epfo naco nyene caraterereye kugira ngo ivyo bikorwa bidindire kuko cari cajeje gutora abagiserukira, ariko sentare y'uwo muryango isanga hari amategeko atakurikijwe kanatsinda bari bagenywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Mu nyuma vyabaye ngombwa ko amatora asubigwamwo. Inama nshingamateka yahejeje ikiringo yari yashatse gusiga itoye itegeko rivuga ko mu gihe habonetse ibihugu 5 kuri 6 bitobuza ko ibikorwa birangurwa, ariko iryo tegeko ryanigiwe mu menshi. Honorable Jean Marie Muhigwa n'ubu yatowe ngo asubire guserukira Burundi n'umwe mu bagwanije iryo tegeko.
Ni ngombwa ngo ibihugu byose ku ngingo yose yufatwa mu nama nshingamateka bibe byaserukiwe kugira ngo buri gihugu kigire icyo gishikirije rera bene gihugu n'abarundi n'abatanzania n'abakenya n'abagande n'abene gihugu bo muri Sudani ya Majepfo. Twese turi hamwe tugira umujyango umwe, kumva ko twogira iyo himenyanyuro ngo twemere ibihugu 3 gusa ngo nuko vyakoranye ngo bifate ingingo izo hava ifate ibindi bihugu bitari bihari ahibambewe.
Sejya mbere inama nshingamateka ya yase iteba kujaho mu mwaka w'2006 naho nyene yaracerewe mu kiringo cy'amezi arenga 9. Naho nyene byari byatumwe n'igihugu cha Kenya kitari bwatore abagiserukira. Pierre Clavier ni inkuru yarusha ku bw'Ijwi ry'Amerika.